mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 kugeza mu kanya sandiri. Turi no ku rubuga rwa internet kuri VOA radio yacu. Ikaze mwese.
Usta kibazo abantu bafite abana face bafite ku yamatora n'ubuzi nimba itagira ingaruka ku matora ariko nyine hari ubwoba basuje abantu batashyiranye mu mazu.
Uwo ni umwe mu batuye mu ntara ya muri Tetwari ya Fizi mu ntara Kivu ya Majyepfo avuga ku mirwano yabaye hagati ya Mayimayi ya Kutumba na ningabo za Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru rero turaza kuyigaruka ku buryo burambuye amwe n'izindi twabateguriye zirimo ku munsi mukuru mpuzamahanga, umunsi mpuzamahanga wahariwe abagendana ubumuga. Turabigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mube hafi ya radio yanyu. Amakuru ya mukarere tatu yahereye muri Kongo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 3 ukwezi kwa 12 2018 abarwanyi babiri ba Mayimayi baguye mu mirwano ikaze yongeye kubura hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba za Mayimayi ya Kutumba muri centre ya Mboko iri muri segiteri ya Tanganyika teritwari ya Fizi n'intara ya Kivu ya Majyepfo. Inkuru irambuye muragezweho na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Amakuru dukesha igisirikare cya Congo FARDC gikorera Imboko yamye yuko cyatewe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere n'abagwanyi ba Mayimayi barenga 180 baje baturutse mu misozi yunamiye centre ya Mboko na Kabondozi aho ni milometero bigera kuri 12 n'inkambi yo mu Rusenda. Umwe mu basirikare bakuru b'ingabo za leta ya Congo FARDC ukorera Imboko yabwijwe ijya Amerika ku murongo wa telefone yuko bamaze gutoragura imirambo ibiri y'abagwanyi babo Mayimayi n'umurambo umwe wa FARDC kandi ko bakomeje gushaka indi mirambo yabo ya FARDC ndetse n'iya Mayimayi. Abaturage baturiye centre ya Mboko nabo bemeza yuko bazindukiye mu ntambara hagati y'inyeshyamba z'aba Mayimayi n'ingabo za leta ya Congo FARDC zikorera Mboko. Ariko wagana saa mbiri n'igice za mu gitondo ingabo za leta ya Congo FARDC zari zirukanye Mayimayi muri centre ya Mboko.
Twazindutse twumva amasasu yatangiye avugira kure n'aho dutuye ariko twatekerezaga kuko ari ingabo za leta zirwana nyine n'abandi baza bari bo ariko kugeza ubu amasasu aracavuga abantu bakomeje mu mazu abaratangira baza ku mabarabara ariko amasasu yakomeje avuga ari menshi. Gusa ikibazo abantu bafite urabona face bafite ku y'amatora tuzi nimba itagira ingaruka ku matora ariko nyine hari ubwoba basuje abantu baratashyiranye mu mazu turamenye ko byagenze hano hanze.
Impunzi z'Abarundi nazo zituye mu nkambi yo mu Rusenda zivuga yuko zitewe impungenge n'intambara y'aba Mayimayi yongeye kuvuka muri teritwari ya Fizi. Ndore ko inkambi yo mu Rusenda iri mu birometero bigera kuri 12 na centre ya Mboko ahabereye imigwano y'uyu munsi. Nibizi Foste aserukira impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda.
By'ukuri twebwe abantu dutuye hano tutuye mu Rusenda ikibazo cy'umutekano nka kirya kibyutse twagize ubwoba cyane kandi dusanzwe dufite n'ubwoba kuko hajya tuba urabona ingene hameze ni hejuru yaho havugwa abagwanyi benshi batandukanye kuko bajya barinze batera hariya barashobora n'umwanya gushambuye kambi yacu. Abantu uno munsi bari bafite ubwoba n'ubu baricyabufite abana ntibatonze ku ishuri n'ibibazo birebire byabaye hariya mu nkambi. N'ubu ubuzi busa nk'ubwahagaze bwose bukorekera mu nkambi nta muyimanitere yinjiye iyo ikibazo cy'umutekano nk'icyo kibaye ucumenga dusigaye nk'ipfuye.
Umuvugizi wungirije wa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Kapiteni Kasereka Dieudonne yabwiye ijwi ry'Amerika yuko abasirikare bakorera Mboko batewe n'inyeshyamba z'aba Mayimayi ya Kutumba bafatikanyije n'inyeshyamba z'Abarundi za FNL ndetse n'inyeshyamba za Shehe Hasani Wimanyema barasama inyeshyamba zibiri ndetse igisirikare cya Congo gitakaza umusirikare umwe. Kapiteni Dieudonne Kasereka umuvugizi wungirije wa FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo agira ati
umesanyika mapambano nabo watu wa wanajiita wa majimaji yake ya kutumba wakiungana na FNL na watu wa Sheikh Hassan walijaribu ku
haba intambara ya mayimayi ya kutumba bafatikanyije na FNL n'abantu ba Sheikh Hassan bagerageje gutera abasirikare bacu mu gitondo ariko abasirikare barabirukana kubande ko abasirikare ba Kongo hapfuye umuntu umwe aba mayimayi hapfuye babiri iyo FNL ni y'abarundi ko amakosa ifatikanyije na mayimayi
ambao wanakuwa wakifanya manyanga kwa kishirikiana na wao wa majimaji.
Kapiteni Diedone Kasereka komeza kuvuga yuko hashize iminsi ibiri igisirikare cya Congo FARDC kigwanya bo wa mayimayi mu ishamba riri mu majaga mu birometero bigera kuri 180 na centre ya Mboko. Aho igisirikare cya Congo kivuga yuko muri iyi minsi ibiri kimaze kwica abagwanya 12 ba mayimayi ya kutumba hagakomereka abandi 8 ndetse hapa n'abasirikare batatu ba FARDC baguye mu ruzi rwa majaga. Vedatse ngabo kubwijwe rya America uvira mu ntara kivu ya majepfo.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Jwi d'America mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi d'Amerika, Radio Yanyu.
Dukomeje rero kubagezaho amakuru ya Radio Ijwi d'Amerika tunyarukiye noneho mu Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje kuri uyu wa mbere ko igiye gushyiraho politiki isobanutse yo guteza imbere abagendana ubumuga ku rwego rw'igihugu. Umushikiranganji ujejwe agateka kazina muntu no gushyikirana yabitangaje kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abagendana ubumuga. Inkuru irambuye muragezwa na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Bamwe mu bana bagendana ubumuga bitavye ivyo birori babwijwe rya Amerika ko bashima ko bashizwe mu mashure naho bafise ingorane. Odifax Nikezwe agendana ubumuga ko kutabona yiga ku ishure akamuri cyo kumugwa mukuru w'intara ya Gitega.
Ndazikonaje guhimbaza umunsi mukuru w'abagendana ubumuga kugira ngo twumvishe nabage abandi bose bakomeye ko natwe turi abantu nk'abandi.
Wewe ugendana ubumuga nyabake?
Sanzwe ngendana ubumuga bwo kutabona.
Ubu rero uri umunyeshuri mbega biragukundira kwiga kuri centre kamuri Gitega birakorohera?
Biranyorohera kuko naramaze kumenyera kuva nkashika narasanze abandi barashoboye kumenyereza ariko nanje ubu naramenyereye n'abandi ndashobora kubamenyereza tanakimwe.
Abigisha Igitega murabafise ibikoresho murabifise?
Turabifise ariko gusa no kusanga bidakwiye yanawe gasanga ari abimeme tugenda turabura kusanga n'ibindi nyine bice bituma tugiye turahagarika kutse turiga.
Mu runani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga UPHB baremeza ko hari bimaze gukorwa mu bijanye no guteza imbere abagendana ubumuga. Nsabayezu Jene umwe mu bategetsi bugo runani ku rwego rw'igihugu aremeza ko hakira gahaze.
Abagendana ubumuga uno munsi hariho bimwe bimwe byagiye birahinduka kuko uko ubumuga yafatwa kera siko uno munsi afatwa. Kera abantu bagendana ubumuga baranyegezwa, abantu bagendana ubumuga ababonye bose barabazomera, abantu bagendana ubumuga wasanga umengo nta gaciro bafise. Ariko uno munsi hari mahimirizwa yagiye rakogwa n'ibigo by'abagendana ubumuga n'amashyamwe agendana ubumuga leta irabishigikira amashyamwe mpuzamakungu asanzwe akorana n'abagendana ubumuga turakora. Uno munsi urabona yuko abagendana ubumuga naho atagahaze kabuze hariho uko abamugendana ubumuga usanga uno munsi bashobora kuja ku mashuri. Uno munsi abagendana ubumuga barashobora gushinga izabo. Uno munsi abagendana ubumuga barashobora gukora ubuzi naho badakunda kuburonka kuko turafise abagendana ubumuga bamaze kubahezeje amashuri baminuje bamwe barakora nabandi nabo nta buzi bararonka haracariho ikumirwa ntawo bidaha kubivuga.
N'umushikiranganji ajejwe iby'agateka kazi na muntu no gufatana mu nda avuga ko akira gahaze mu bijanye no kubahiriza agateka k'abagendana ubumuga. Martin Nivyabandi avuga ko ibitigiri vyabo vy'umurengera arico kibituma agashikiriza ko leta igiye gushiraho politiki itomoye kuri uwo muce w'abantu.
Leta y'u Burundi yarateye kandi igikumu ku masezerano mpuzamakungu agenga agateka k'abagendana ubumuga naho hariko harakorwa vyinshi. Impinga iracari ndende urazi ingene abagendana ubumuga bangana hamwe n'ivyo bakeneye ufatiye ku bumuga gumumwe wese. Nico gituma iruhande wa mugambi wa leta wahariwe gushigikirana mu kibano hagiye kujaho politike y'igihugu yagenewe abagendana ubumuga aho ubushikiranganje ndetse n'ibisata bitandukanye by'igihugu abikorera utwabo n'abene gihugu bose bazogira ico baterereye.
Uwo mugambi w'imyaka 5 umushikiranganje Martino n'izabandi yabuteye ku gikumu kuri no wa mbere n'abarongo yihuriro ry'amashira hamwe y'abagendana ubumuga bo mu Burundi IPHB nsabagezwe Jeune avuga ko biteze byinshi kuri uwo mugambi yabwijwe ijya Amerika bimwe mu biri muri uwo mugambi watewe ku gikumu.
Iyo politike harimo ingene hazojaho umugwi w'igihugu ujejwe by'agateka kabagendana ubumuga mu Burundi. Uwo mugwi nyene w'igihugu no bamara kujaho ahanini ni uzoza urabazwa iby'abagendana ubumuga. Kuko uwo mugwi ni uco uzurakurikirana uraba yuko iyo migambi izi politike ajya amategeko yashinzwe na leta ngene nazo karaja mu ngiro mu bushikiranganje hose hazoba hariyo userukira uwo mugwi w'igihugu uzobujetwe byabagendana ubumuga hama bagaca barabe yuko mu bushikiranganje bwose hari ikintu kikokera kogwa.
Bamwe mu bagendana ubumuga barashima ko leta yikubisa gashi igashiraho politike yo kugarukira agateka k'abagendana ubumuga. Icivugo c'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga wahimbarijwe muri zone Kanyosha ya komine Muha turi mu gisagara ca Bujumbura ni gutsimbataza ubushobozi n'ubwigenge ku bagendana ubumuga n'iryo soko ry'iterambere ridakumira. Bujumbura, Evariste Nzikobanya, nka Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya twari mu Burundi tuvuga ibyerekeranye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe abagendana ubumuga wizihijwe muri icyo gihugu no mu Rwanda. Uwo munsi wizihijwe turaza kuza kubagezaho iyo nkuru mu makuru yacu ari imbere. Tusubire rero mu Burundi muri komine Mubimbi y'intara ya Bujumbura. Umugabo w'imyaka 22 yaraye ahitanywe n'irobe yarimize nyuma yuko ategewe amafaranga ibihumbi 2000 by'amarundi. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza mugenzi wacu Diane Donse.
Umugabo yarayishwe n'irobe ry'ububamo azwi ku izina rya Nduwayo Desire, akabasize umugore n'abana babiri. Ababanyi biwe batwiganira ko hari igihe cy'isaha indwi z'umurango zo kuri uyu w'Imana uheze, aho yariko atigira n'umuvukanyi wiwe Ndakoraniwe Vianney abyaye gatanu hamwe n'undi mugabo ko yashobora kuburya abuciyemo kabiri gusa. Igihe twashika ku mutumba wa Kigunga ku gacimbiri ka Kinyinya ya kabiri aho uwo muhisi yahoraba, batweretse iryo robe ryamuhitanye uko ryangana rigereranywa n'ubutsima bucumvye mu inusu ikiro cifu. Ntamvukiye Leonard n'umwe mu babanyi biwe atwiganira uko byagenze.
Nukuvuga yuko ako kaba bakamaze kukamo barapinze na bene wa mwene wabo umwe n'uwundi wewe nakakaba mu kamara ngo yego ngo mpe bibiri ngo ni wakamara cyo bya bibiri ngayo wera cyara gatura kabumba bumba kujya mwa kabo ngagomba gasemure kabiri ryambira ramira yigira kabiri kaja kamata umuhogo niho guhe kubwe go bambwa ari bukire mu kanwa yejo bamuteruye bamuzanye muri moro kwa muganga.
Umwe mu bajejwe intwaro ku gacimbiri ka Kinyinya avuga ko ritari rya mbere umwizi Nduwayo Desire atigira amafaranga kubifungurwa. Nyumba 10 Aloyizi ni vy'abandi avuga ingene ubwa mbere yarusimvye kugitumbura
yarahize ngo agi kibenya ubu bugize kabiri nyakibenye mukuko kimuvanwa bamukubisa ingumo none uyo rero kagumara gahiko
aya mbere urumva aya mafaranga yararose arata
na namba ibenyi ayaguze niwo bihiga ngo nise muri kabiri ari aho bamukubita ingumo ikavayo byose byaciye bihebwa
n'ubungira yabuze umutabara
uyo mwene wabo niwe yari karagobotora bikanga
inyuma yaho ingeso yo gutigira ihitanye ubuzima bw'umuntu abanyagihugu bo muri komine ya Mubimbi bagize ico bayivuga ko
twebwe twagwe mu gahundwe kandi twaratangaye abantu bashobora gutsibira ibintu badashobora kuba bazi yuko bashobora kushira mu ngiro ivyo bintu kwa kupuwa kwa tujewa gari kukubi nubuja kutiba nubu ziki za kubamu harigi hajua kubamu ichi za changu wakabamu ichibi wanako nubu wala hii haingumbi inyuma yu kutiba ya chii yapu
ahubuko wabikura wabikabahu umaze kutiba bika kunanira wa undi atatwara ya mahera kuligusa atataya koreye kandi nawe utuwa bara kandi bitabidwamu ina ambara yoku itana
uwewewe ya lagize ingorane acharapa harihonu undi batiba icho kinu akagitora mugaya maze kugitora nikibagi chie mumatege eko kukonu nukuruhan haba yakiruhiyego
nyumba 10 aroyizi ni vy'abandi asaba bafadikanije mu gikorwa cyo gutwara gutuza amarigara y'abatagira ico bakora kuko ari nayo nkwezi y'ingorane nubwo ivyo bisa n'ivyamye mu mikino y'abarundi
hare mwaratsiba mubonye muri ko muratsiburazi hari heza abantu ntibankane ntibanagwana ariko ubu batsivye kino kintu cyakimuhaye muca mugwana rero kugera ubu ibintu by'amarigara nivyo rero byo hava bakareka kwirwa baratsiba nivyo byanduruka mu nta barambi
none ka yava kukibwira ngo batsibira ikintu baba bashaka gushika ku
kera twebwe twaravuga ngo harya hantu no hasimba ngo higanwa ubone ngo ari wa hasimba ngo uzobura umugabo ugacu simba haraho wavunika ndi bahava bavuga ngo ni umuvunye baca bajana kwa muganga kandi hamborano zahaba nayo uburabona umukomate akoroke agire gute ni naka yamwishe we bucufata
ifubwa ry'umuhisi Desire Nduwayo yari tegekanijwe kuba ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere mu gihe abo batigiye kuvyahitanya ubuzima bwiwe bariko bumvirizwa mu gipolisi cy'Inyamiramabi muri komine ya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Tufate mu mugongo rero cyangwa se twihanganishe umuryango wa Desire Nduwayo. Mukomeje rero kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda mu Kinyarwanda. Demokarasi n'umuco uwashinze imizi mu bihugu bitari bikeya bimaze gutera imbere cyane cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Nyamara harababona ko muri iki gihe demokarasi itangiye gusubira inyuma muri imwe muri ibyo bihugu, bakavuga ko birimo guterwa n'abanyapolitiki muri iki gihe barimo gushyira imbere ibyerekeye ukwifungirana kw'ibihugu byabo. Mu kanya gashize mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Pierre Claver Nsengiyumva, umuhinga mpanuzwa jambo ukurikiranira hafi ibya politiki, akaba yanonosoye ibyerekeye ubutabera bwa nyuma intambara yari i Bujumbura mu Burundi. Naho Atanaze Karayenga umunyamakuru akaba n'umuhinga mpanuzwa jambo wigenga mu byerekeye guhererekanya makuru yari i Paris mu Faransa, baratangira bavuga uko babona icyo kibazo. Duhere kuri Pierre Claver Nsengiyumva.
Sivyo mbeshere, hariho byinshi twumva dukurikirana mu makuru n'ibyo twusoma biba biriko biba cyane cyane muri ibyo bice bya Buraya, aho hari ivyimviro bitandukanye abantu bashikiriza cyane cyane wumva ko hariho abagwanya nk'umuzo twovuga w'ivyimviro bimwe bimwe bifatiye kuvyo abantu batibaza ko vyogarutse cyane cyane uravye nka kahise kiyo ntiza Buraya cyane za Amerika, aho abantu bari barashoboye kurengera ibintu bimwe bimwe mbere bakaba nakarorero ku isi, ariko ubu kabona ko amakuru amwamwe yerekana by'ukuri ko hariho ibintu bisa nk'ibiteye akoba biriko biraba, aho kuri ubona ko ibihugu biko bigira izindi ntumbero abanyepolitike bamwe bamwe nkuko mwabivuze mu ntangamarara bariko basa nk'abiyugarana mu byo bo bibaza ko ari inyungu zabo bonyine bwite bataravye abandi bantu nabo icyo boshobora kubafasha icyo boshobora gukorana n'abandi. Rero ni ukuvuga ko bisa nk'ibiteye amakenga bikaba biteye nakoba muri iki gihe.
Nawe Atanaze Karayenga ubibona gute?
Jya uko ndabibona nuko kirihutirwa cyambere nuko twigaruka kuri iyo uvuze demokrasi, iyo uvuze intwaro y'ibihugu byahora twara Afurika cyane cyane twabaza kwibuka demokrasi kivuga mu Kirundi. Mu Kirundi bavuga yuko ari intwaro rusange, kandi iryo jambo ryashyizwe ahabona na Jean Baptiste Bagaza. Intwaro rusange ni ukuvuga yuko umuntu wese nyagihugu wese nk'abarundi bose umwe wese itaraje ubwoko itaraje idini arimo utaraze gutuza afite utaraze by'ubukene afite twese tunganya ubushobozi bwa bene Burundi tukaba dufite ubushobozi kuko icyiyumviro cyacu gisikirizwa kikumvirizwa hanyuma abatwara bagashyira icyiyumviro icyifuzo imigambi abanyagihugu umwe umwe wese yifuza gushyira imbere kandi ibyo byifuzo ibyo migambi bifatiye hejuru rwose bifatiye imbere abantu bose bashaka yuko baronka uburyo bwo kwiga abantu bose bashaka uburyo bwo gusigwa abantu bose bashaka yuko baronka akazi abantu bose bashaka yuko baronka inzu babamo kandi bakabamo bafite n'imiryango yabo abarundi bose bashaka ubwigenge kandi si ubwigenge bujya mu byiyumviro bihanitse ni ubwigenge bwa minsi yose muri ubwo bwigenge hariho gushikiriza ibyiyumviro hariho kwiyumvira ukaba ufite ubwigenge bwo kwiyumvira ibyo ushaka ukaba ufite ubwigenge bwo kubicisha muri za media mu by'ukuri demokarasi n'ibyo n'ibintu ubanza umuntu agenda yegeranya yomeka ku bindi ariko byose bikagaruka ku kintu kimwe jewe ndi umunyagihugu jewe ndi mwene Burundi nshakira iki abo tubana nshakira iki abana baje nshakira iki abadutwara ubu rero hariho abandi ko barasubira inyuma cyane cyane mu bihugu nk'ibya Buraya Muganda no muri Amerika arabibona mu by'ukuri ikituma basubira inyuma si kiza ni uko bakibaza yuko umuntu wese aho ari hose umunyamerika uwo ari we wese umufaransa uwo ari we wese uburusiya uwo ari we wese ubushinwa ari we wese afite ubushobozi bwo kuvuga ati jewe icyo nkeneye icyo nshaka ni ikinini indwara zisubira inyuma indwara zahora zizaza indwara rusange ariko zisubira inyuma nk'ibirenge ni indwara zitemera yuko uwo ari we wese afite ubwo bushobozi ikindi cya kabiri izi ndwara ziriko zirasubira inyuma bavuga bati sinateye n'ubwoba mu by'ukuri zisubira inyuma nk'ibirenge kuko zigomba kwikingira abantu bagomba kwikingira usanga abasuma benshi batwara nk'ibihugu binorinda kubivuga ubwabo muri afurika biraboneka umuntu w'umusuma atashaka yuko babona ko yiba erega iyo ntwaro rusange iba imubangamiye ntayishaka umuntu yishe erega ntashaka intwaro rusange umuntu afatanyije n'amamafia ari ku isi aba bandi bari ku isi yose kugira birinde ubutaka bw'igihugu cya afurika hanyuma babujane hanze hanyuma abanyagihugu ntibabukuremo inyungu na iyo ntwaro rusange ntayishaka naho rero navuga nti ntitugire ubwoba ahubwo bibaza ko abo bagomba gusubiza inyuma intwaro rusange bagomba kwikingira baje batevye kuko ubu hariho uburyo bwinshi bwinshi yuko abantu bahanahana ivyiyumviro yuko bahanahana imigambi nico gituma nabwira nti baje batevye
nariko ndavuga cyane cyane umuntu afatiye kuri ibi bihugu byari byitwa ko bimaze gutera imbere ibihugu by'Iburaya na Amerika umuntu akabona biriko bisubira inyuma niyihe ngaruka bizogira cyane cyane ku bihugu byo muri Afurika n'ibihugu biri mu nzu y'amajyambere muri rusange Pierre Claver
ibyo nibaza ko murazi ko ahisi yarigeze ubu ni ukuvuga ko hariho nk'icyo bavuga nka connection cyangwa interconnection ni ukuvuga ko hariho gufashanya no gufatana ubu iterambere ryaje ni ukuvuga ko ibiba hirya no hino ku isi bishikira abandi hama bakagira icyo babivuga ko bagahanahana ubwenge bagahanahana ibyiyumviro umuntu akarahurira mbere ubwenge cyangwa ubuhinga ku wundi hanyuma agakora ubu rero aho bigeze ni ukuvuga ko uko isi itanguye kuba ubu ni ukuvuga ko ibihugu vya rutura bisanzwe bifise nk'ibyo cyo byirengeje ko zavye ku butunzi bw'abandi ibyo byose mugabo kubifata muri rusange ko ari byo ariko hariho byinshi byerekana ko ubu abagira intonde zingana ibihugu bikurikirana bibangabanganywa mu byerekeye ubutunzi ndukuvuga ko bigirirwa hanze ya Afrika bigirirwa muri Amerika ni banki y'isi yose cyangwa mu bigega bimwe bimwe mpuzamakungu ni ukuvuga ko uno munsi hariho ikibazo gitanguye kuba ni ibyo abantu bavuga ibyo bashikiriza hamwe n'ibikorwa rero uno munsi ibintu tubona nuko hariho ibihugu bitanguye guhindura intumbero nk'ibyavuga kuri demokarasi nkuko mugenzanje yaje kuvuga ko demokarasi yari yiyumvira ubwa mbere byatanguye guhindura nk'intumbero ugasanga rero ubu umuntu afatiye ku bibazo bimwe bimwe nk'umutegetsi cyangwa umurongozi w'igihugu rutura yoba ashobora kuba agezemo bice bitangura gufata kuvuga ko igihugu ciwe coba kifise ingorane kubera hari ibindi bihugu byinshi bindi coba kiriho kirafasha cyangwa byo coba kiriho kirasunika kigerageza guteza imbere rero ibyo bivuga ko uno munsi iyo wihweje neza usanga demokrasi isubira inyuma kubera yuko uko ibihugu byagiye biratera imbere mu byerekeye by'ubutunzi hariho bimwe bimwe byari bizingira ko bizokwama bibiri imbere rero iyo ufise n'ubutunzi ugira n'ijambo rikomeye cyane mu bya politiki nibaze rero ko cyane cyane umuntu yoraba byinshi notandukanya Afurika n'ibyo bindi bihugu kuko Afurika cyane cyane kenshi isikora igikora iri kumwe n'abahinga abahinga bo mu gihugu kimwe bakorana n'abahinga bo mu bihugu byo nabyo bikaba bizana uburyo bikaba bizana n'ivyumvira nibaze ko ubu igihe ahubwo tugezemwo ishukura mbega ubu ahisigeze ubwo ivyumviro binyuranye biracafise ikibanza nimba bizogira ikibanza bizoba bimeze gute canke abantu boshobora kumvikana gute ku bintu bishasha kuko ubu hari ingorane mu vyerekeye amasoko abantu bashaguriramwo sinzi ko mubazi igihe mwumva no hiyo muri Amerika ivyo biba hagati ubu ya Amerika n'Ubushinwa canke na ubumwe bwa Buraya ivyo vyose rero nibaza ko ni muri rusangi haracariho ibintu abantu bateza kwiyumvira ko neza kuko kuzana nk'ibi bintu bya populisme kugira utori nyishu ikibazo iriko kigira mu gihugu cawe nibaza ko siyo ntumbero irashe kandi y'ugutanga umuco no kugira ikintu kinini cyane yo gushikana ku barongozi
katubandanye ibihugu byawe ndibaza reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Thomas uratwumva
ego ndabumva
ego watubwira irindi zina naho hamagaye uri
ndashimiye nkaba ndi mu gisagara cya Bujumbura
ego ufite ikibazo cyangwa icyimvira uterera
ego ahanini ni intererano kandi merankunegura kuko muri ino minsi tukunze kubona abantu bitwa abanyapolitike menga sibo by'ukuri ubikurikiranye aho uhura bashira inyungu imbere yabo gusa ntibabone inyungu y'igihugu ntibabone akamaro k'amahoro ntibabone akamaro k'umutekano ugahura nabo ubona gusa ibibanza barimo kubigirira bakabona ko ariyo ntambara ahubwo gusumba ababa bariko barapfa aho uhura basigaye banezererwa n'agapfa ngo upfuye iminsi yose akama ariwe muninja ariwe muti ugahura niyo mvugo ya Amerika irakora urage navuga ni muri politiki abakina politiki barakwiye gukeburana bakamenya no gutara icyo ama bakama ari babandi bakunda igihugu ntibabe babandi bakunda amaronko itaraba uko ndibaza ko turi inyuma ntibarabe neza barahanura abanyapolitiki bakunda igihugu ntibakunde gusa zabo z'imishahara yabo gusa kuko benshi babona imishahara babona akamaro k'igihugu.
Murakoze. Tufise kandi Eric uratwumva?
Bome.
Ahuri irindi zina?
Je ni Eric ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Je mfite icyumviro kwico kintu. Ego gerageje kuraba ibigo byinshi ubunya bikubiri kumera cyane basa nk'ibigo byo muri Afurika n'ibigo byo muri Amerika ndabiraboneka nk'ibigo byo muri Aziya. Ugiye kuraba icyambere cyoco kimwe n'icyo mbona cyo bivako. Hariho sumisho y'ibihugu biteye imbere biza kugira sumisho ku bihugu byo muri Afurika cyane cyane basanga bagomba kubitegeka ibyo byateza gukora or naho ariyo byakubwiye ibyo byakoze kwa turage babo then niyo mpamvu mbona rimwe rimwe a president bamwe bamwe kenshi babona ko ibihugu bikobesha ko sumisho bakanka kumenga bagomba kubategekera abanyagihugu babo kubasumba uko bonye babategeka cyo ni cyambere kandi cyakabiri nacyo bari kuba doke baragira individualism y'ibihugu byabo n'ukuntu mbona bashyira imbere amaronko yabo ko simbona neza rerema nk'ibikubira banga muri Afrika abaza benshi batandukanye umwe wese yakomeye ngayigira sumisho kiro kiwiwe hanini ni ikintu cyo kurondera amaronko cyane cyane wenda nyagihugu nkuba kwemera ibintu byadashoboka ni nuko baresha kugira kareme gashuka kwa nyagihugu oro na uzi ko bitadashoboka icyo no saba nyagihugu cyane cyane nukuraba neza cyo kintu uko igihugu kimeze nuko ibyo bintu abemereye ko bidoshoka kuboneka
Chutero twari kumwe hano hiyo biganiriro byacu byo kuri isaha bihumurije mwakoze kudutega amatwi mukomeze gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika